VOA. İyi, Nijwi Amerika. Turabara mukije nchuti na mwibagenzi turi kumwe kuri umunsi w'Imana itariki 17 z'uku kwezi kwa kane umwaka wa 2015 na 6 murambabarira muri studio muri kumwe nanje Aloys Bigirimana hano ni Washington DC. Turabara mukije kandi ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri no mugoroba.
Nukufuga leo, nachuwa kikora ngaha, babu zeko wa hagari migendo la negi uchachu Burundi, na kazi wafise ngaha, iwatahe, atake.
Uyo ni cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu w'u Burundi Gaston Sindimwo asaba abaserukira ibihugu n'amashyirahamwe byahagaritse imfashanyo gutaha iwabo canke bagasaba impusha z'abakera rugendo. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo ubwicanyi bwabaye muri komine ya Mugamba ni mu ntara ya Bururi turazibashikiriza mu kanya. Mwaramutse ubugira kandi mu Burundi cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asaba abaserukira ibihugu n'amashyirahamwe byahagaritse imfashanyo gutaha iwabo canke bagasaba impusha z'abakera rugendo abo bita abaturiste. Yabivugiye mu bikorwa rusangi byo kuri wa gatandatu. Abatavuga rumwe na leta bamenyesha ko iyo mvuga iteso ni kuko byerekana ko uyo mutegetsi ataza amasezerano agenga imigenderanire y'ibihugu. Ni inkuru ya Eloge wirika neza.
Yifadikanya n'abariko basibura umufurege w'ibarabara riri imbere y'ishuri rikuru ryitiriwe ikiyaga Tanganyika ku mugwa mukuru Bujumbura kuri uyu wa gatandatu. Icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ko bidasiguritse ingene bamwe mu baseruka ibihugu n'amashyirahamwe byahagaritse imigenderanire n'imfashanyo baguma ku butaka bw'u Burundi. Gaston Sindimwo asigura ko barakwiye gusaba mu gipolisi kijejwe ingenzi abanyamahanga n'ibirere impapuro z'abamukerarugendo touriste mu Gifaransa kuko ataco bariko baramara.
Ariho abanyene bamaze iminsi bafatiye ibihano ngo badufate ibihano bakandika ko n'imigenderanire y'igihugu cacu bayihagaritse. Abo o kuva bayihagarika baracari ngaha mu Burundi kandi n'ibiro bahora bakoreramwo baravyugaye bakirirwa batembera ngaha mu gisata. Nukuvuga rero nacuba gikora ngaha bavuze ko bahagaritse imigenderanire y'igihugu cacu Burundi nta kazi bafise ngaha ibatahe atagumye. Bagumye ngaha nuko bagumye ngaha kugira ngo bakore icabazanye. Iyo rero twashaka kubabwira kuko baca basaba visa ya tourisme hanyuma bagira tourisme tubizi mugabo batazi ko baje gukora igikorwa iki canke iki.
Umugambwe w'abadasigana iprona utemewe n'ubutegetsi ukaba uri mu itavuga rumwe na leta umenyesha ku imvugo y'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yerekana ko atazi na gato amasezerano ya Vienne mu gihugu ca Autriche agenga imigenderanire hagati y'ibihugu.
Twebwe mu mugambwe w'abadasigana iprona ko tuvyakira nuko bimaramaje ubwa mbere na mbere bimaramaze igihugu uzi ingene ivyo imigenderanire hagati y'ibihugu itunganijwe ukamenya amasezerano yashizwe ku mukono i Vienne muri Autriche atunganya ingene imigenderanire hagati y'ibihugu n'ibindi igenda ijya mvugira teso. Amasezerano yasinyiwe i Vienne muri Autriche arategekanye ingene abarungiswe guseruka ibihugu byabo bafatwa amabanga bajejwa hagera na hagarukira. Ivyo rero warabisomye ukabisubira bijya yaravuze ntiwubivuga ko bari no kwimena amaso.
Tasiensi Bomana asigura kandi ko iyo migenderanire y'ibihugu iyi bihagaze gusa ku mfashanyo z'uburyo canke amafaranga atanaha mu Burundi bworonse ubuserukizi ku isi. Ikindi naco mu nk'umutegetsi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yarirengagije imfashanyo ibihugu vyemereye kubandanya bihereza abarundi mu bisata vy'amagara y'abantu ukugwanya inzara hamwe n'ibindi.
Hamwe twofata ivyo Gaston yavuze yatangura guhamagara ba ambasaderi b'u Burundi bose bari hanze kuko nta mfashanyo turungikira igihugu na kimwe cyo ku isi bwa turarungika abaduserukira kuko amabanga y'abaserukira ibihugu mu bihugu barungitswemo sayo gukurikirana imfashanyo gusa batanze kuko twebwe nta mu ambasaderi tukuba tukirungika ko nta mfashanyo duhe igihugu na kimwe. Nukutamenye icyo mu ambasaderi ajejwe kuko mu ambasaderi ntajejwe gukurikirana imfashanyo y'igihugu ciwe catanze gusa. Icyanyuma nuvuga nuko batabura gukunda igihugu kuko baravuze ko ibizoshikira abanyagihugu bitarinze guca mu minwa ya leta bazobandanya babifashamo. Abarundi barakenye barashonje indwara z'ubwoko bwose abandi bari mu buhungiro ibyo byose baguma bafasha ega bo bose baguma ari abarundi si uko batemeye ikiringo ca gatatu ko baca bareka kuba abarundi urumva ntibaretse gufasha Barundi, baretse gufasha leta itemewe n'amategeko.
Mu kwezi kwa gatatu umwaka, ibihugu bigize umuryango wa Buraya Union Européenne byafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo byahora bironsa API budgétaire mu Gifaransa. Ibyo bihugu byafashe iyo ngingo byagiriza leta y'u Burundi kwitashize mu ngiro ibyo yari yiyemeje mu kwezi kwa 12 umwaka uheze. Ibyo navyo hakaba harimwo ibijanye no kugarukana amahame yubahiriza intwaro rusangi, agateka kazina muntu, hamwe no kubahiriza ibyumvikanyweko mu masezerano ya Arusha. Patrick Spirle aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yasiguye ko uwo muryango ubona kutwigoro twose leta y'u Burundi yagize tudashimishije na gato. Muri uku kwezi kwa kane naho umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'Igifaransa Francophonie warahagaritse imigenderanire yawo n'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi bemeza ko ibihugu n'amashirahamwe bifata ibihano biba byakoreye ku mohe n'amakuru y'ibinyoma y'abatavuga rumwe na leta na bamwe mu banyamahanga bafite intumbero yo gusubiza igihugu cy'u Burundi mu buja. Eloje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Eloje, tukiri mu Burundi. Abagabo bane baragandaguwe mu ijoro ryo kwa gatandatu rishira uyu wa Mungu muri zone Muramba ya komine Mugamba ni mu ntara ya Bururi. Ababibonye bamyesha ko bishwe ku mvu za politike kuko bari bavuye mu bikorwa rusange byari byatunganijwe ku banywanyi w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ni inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse.
Umutumba nyatubuye uyu munsi wa Mungu wasanze abanyagihugu baho mu maganya. Abanyagihugu batatu bo kuri uwo mutumba baragandaguye n'abantu bitwaje ibiganisho kwa gatandatu mu ijoro nk'uko twabibwiwe n'abacitse ku icumu. Umwe wabacitse ku icumu avuga ko abantu bitwaje ibiganisho babasanze mu kabare aho ariko barivuna akanyota.
Hari nyinshi isaha imwe n'inusu cyangwa saa mbiri ari mu kabare twivuna inyota, acaza abicanyi bajya kutwica. Umwe acaza nk'imunsi y'akabare, hanyuma ubundi aca yinjira aho turi afise inkoho ariko na bayinete. Abishitse acaratubwira ati ubikinda mwambo mwe ngaho. Jewe nari impande hafi y'umuryango nkuko ko nari mpagaze muri kontwari cyenje ndavumbuka. Uri hepfo ati gasuwo yirutse acaza kurasa gahinduko ncaruye kandi kabari kari nk'imbere yako ndabandanya mpunga.
Iziga byari batatu twashoboye kuyibona kwa kwa jiri nkano umutekano baca bitwara mu ruhukiro mu joro nyene bagiheza kugandagurwa. Amakuru twakuye wabonye ibyo biziga amesha ko bose bishwe barashwe mu mutwe. Umwe muri abo barashwe yenye nabo kabare bariko barivuza mu akanyota, abandi babiri nabo barabanyagihugu basanzwe bo kumutumba nyatubuye. Bose hamwe uko ari batatu icyo bari bahuriye ko nuko abanywanyi w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi. Kiretse bagandagura muri akabare hari abantu babiri bacitse ku icumu. Abo nabatwiganiye yuko mu bapfuye umwe muri bo bari bavanye mu bikorwa rusangi bya byatunganyije n'umugambwe CNDD-FDD kuri uyu wa gatandatu. Ibyo bikorwa rusangi kiretse ko bya byatunganyije n'umugambwe CNDD-FDD byari byitabwe n'abanywanyi ba CNDD-FDD bo mu ntara za Mwaro, Gitega, Rumonge na Bururi. Abababonye bavuga ko barangwa n'imyambaro y'umugambwe CNDD-FDD kandi ko bagenda bayirimba kuri uyu wa gatandatu bari mu miduga ibashikana ahabereye ibikorwa rusangi muri zone Nyagasasa muri komini ya Mugamba nyene.
Bari bambaye icyo myambaro nyine y'ibyo bitenge basomesheje by'umugambi. Bari bagiye muri sinzi ko hari meeting sinzi n'ibyo ari byo. Mafuso, Mayasi, Madubure Kabine yari yuzuye abantu bagenda bararirimba ngo tuzobamesa twongere tubagorore. Numva ko ari ibintu nyene by'iterabwoba nyene.
Umukuru mutumba nyatuweje aho mina karuta imana yaza cyo bitero cyakozwe cyo gifitanye isano n'imvo za politiki.
Numvise neza ha muri ako kabari naba barokotse bari bavuye muri ibyo bikogwa kubira bibuku ndabona na jewe yuko menga ko harimo akantu kajanye n'ivyo vya politiki kuko numvise abo barokotse abanyamugambo kandi bari bavuye. Umwe muri abo bapfuye niyo yaravuye kuko sinovuga ngo n'ubusuma n'ukuri kuko ngirango namwe naho muja kuhabonera sahantu uvuga uti hari ibintu zukuza kwiba.
Abo batitse ku icumu nabo nyine bavuye mu gikorwa rusange bya CNDD-FDD ni nacyo bibaza ko bagira bazire. Byongeye bamenyesha ko ntibagifise ubwoba ku mutekano wabo.
Uravye ahandi hose baraharetse baca bazino kandi tushaka kumenya iyo baje bazana. Baza bibaza yuko abantu bose ba muri aka gace bashaka kuba ariyo bari bari bose. Ubu babona wese naho bapfuye ahandi hantu bamenye baca barasa.
Amara gace asanzwe bagiye benshi ba CNDD-FDD.
Barahari abarahagwiriye ubwaneje n'ubundi butsimbire twe turagiramiwe ubira abakongereza abajejwe umutekano bakegera hafi nta kuri twobigira two kuko dushobora kwivuna abantu bafite ibyo tudafise.
Hambavu y'abantu batatu biciwe ku mutumba nyatubuye harunda girakane yiciye ku mutumba kavumu muri komine mugamba nyene aya makuru twahawe n'igipolisi c'i Bururi Laurence ngiyumva rwo igipolisi Bururi amenyesha uko umuntu agira kane yishye mu jojo ku gatandatu nabwo nyina umunywanyi wa CNDD-FDD akaba yishwe avuye mu kugara rusange byatunganyijwe n'iyo mugambwe ikindi yatumenyesheje nuko uyu muntu aho mugandaguye bamusanze ku rugo iwe ku mutumba kavumu higiye cisaha zitatu z'ijoro aho baje bamagaze nagiwe bongera mubwira ko babonye iyo yiriwe imbere ko bamurasa mu gutwi no ku kuboko Laurence ngiyumva amenyesha ko matohoza amaze gutanga kandi ko mu gipolisi bikeka yuko uyu muntu agira kane yishwe n'abari bavuye kugira ikitero ku mutumba wa Nyatuye muri komine ya Mugamba neza kindi zibizijana atawugandaguwe abenshi mu bagandagurwa nk'uko amakuru twagiye turatohoza bivuga bahogwa kuba bamenda ku rukumu mu nama y'umutekano mu kwiyamiriza abahungabanya umutekano canke bagahogwa ko batanga amakuru ku nzego z'umutekano muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi Fidelite yishatse ijwi rya Amerika
Arakoze Fidelite imiryango y'abatwa itari mike yo mu ntara ya Karusi iriko imukira mu ntara ya Cankuzo abo batwa bimuka bamyesha ko bahunga ubukene buri muri Karusi aho babaye mu Cankuzo bavuga ko babonye akarusho kuko ibikorwa by'imyuga yabo bibona isoko ubuzima bwabo bukaba bwiza kurusha iyo bavuye ni inkuru dushikirizwa na Fidelite Antoine Sabimana
Iyo miryango y'abatwa ingana 40 igereye ku mutumba wa Nyarurambi komine ntara ya Cankuzo bose baje bavuye muri komine ya Bugenyu z'intara ya Karuzi imyuga bakora iratandukanye harabacura abajisha ibirago abakora amasekuro abagore nabo barabumba inkono bakanarima Habimana Dieudonné akora umwuga wo gucura twamusanze mu ruganda rw'iyo Nyarurambi ku birometero bine uvuye ku mugwa mukuru w'intara ya Cankuzo ku ibarabara rija muri komine ya Mishiya
Ekana havuye nyine kubera hatamfase neza nyine hari hamfase na hari hamfase nabi ubukene bw'amahera nari ntabwo naronka amahera naronka muga kugira ubunya data yonje make makenda yaronka inkongera nkaronka naho ndima ndafise nyine gato nyine nze ndarima mutoboga nyine no duharage hanyuma nkamirwa neza ubukene bw'ibyuma nyine ibyuma nta asa ibyuma ntavyo turonka ko iri hari ya Karusi Karo usinyine kugira uronke ico. Since bawirukanze nyine wapfuye nabi.
Ariko ngahamura bironka.
Eh no nya turaronka nyine buke buke nyine. Kimwe kimwe nyine umuntu akazara akora buke buke nyine.
Tuyisenge niyo ngabo atunzwe n'umuga wo kujisha ibirago. Yahisemo kuza gukorera uwo muga mu ntara ya Cankuzo.
Ariyo nta nakimwe naronka gusa. Kubera ubukene bwo bukaca genda butuma ngahe hepfo mu mwanga hanyuma maje kubujana nta kubuta ntanikira nkajije kwanikira ntarondora nta 500 ntaja kugura umugodi ntajisha maje kujisha ntasandonka nyine icyonjya n'amahora agana ye kujya haruhanda
ko hariya ikarusi vyari bimeze gute
hariya nta na kimwe naronka
abakenyezi bo barabumba inaga Ndikumana Jacqueline numukenyezi wo mu bwoko bw'abatwa.
Twumvise no yuko hamera neza. Hanyuma tuta natwe tuta tuvuga ati natwe reka twimukire.
Nuno ubucukuri ki uje.
Nuhore sakati nyene na horankora ndabumba tukongera tukalima.
Ah uri kurabumba uraronka karusho gusumbura ubugenyutse.
Eh turabironka vyise cyane. Hari ubugenyutse ko baduha mu vera imwe kunaga. Aliki no baraduha nka muvero zine zitatu gucyo kandi zibiharaje ubure tubona hari ya ibuganyo z'uko atanjya zari zihari na leo ziri cyo gituma rero ubutwahakunze ko haba
gakobwa Odeta n'undi musangwa butaka atunzwe no kubumba yaje kugerera mu Cankuzo
kubera ko bavuye ubugenyo
twahunga inzara
inzara nga marayikize
inzara Tusano kwa tukwa watu wala ikiza buke muka na hako ikira chane. Kuvera tutukwa wabu nagari yo mwaka wachu. Tutukwa tunaga tuka baka duhu dukombe tuviri tutuko wali changwa kakombe kamwe. Uganyu tutukwa izo naga wala garu kanyene watu wala tana tani mwaguli isi zemwa.
Umuzo wawo watu wa kuriyo mutumba urashimwa na wasangwa boku mutumba wa Nyarurambi. Tuwavuganye na bamwe murabu wasangwa.
Mwanyene. Ego cyane aho kubasimira ni wacu ingero ayiti wacu natuze nankono tukaba utwo bafungura
bana barafite ico baje guterera
hadi eh kinini
kinini ya
yego
kubesha ubu baracura imihoro tukaronga cyo dutemesha bakajisha ibirago tukaronga ikirago mbona shora kwifasha akaryama ko ubufirema tubanye neza nta ngorane zaho eh ubuzima bwaciye buhinduka kwera baje bazana mu kinga bwo gukora imihoro cyane boka ugasanga kwa turi bibetsi gusa tururukwi bwa mbere wasanga bikorana mugani cyane umuntu akagenda akakigura nk'umwisoko ugasanga mu mangazane ntiboneka neza mugani kwera ubu baje kwera ubu kwera turaronka kuno dusa tukaronka inkwi umuntu atarinze kugenda hiyo kubirondera hiyo ku masoko mu mangazane.
Abatwa baje kugerera kuri uwo mutumba wa Nyarurambi baramaze no kwijukira uburimyi. Inyuma y'amazu y'ivyatsi babamwo uhasanga uturima duto duto usanga twiharijwe n'imboga zitandukanye. Mucanguzo Fidel Antoine Sabimana, Ijwi ry'Amerika.
Iyi ni programa radio yacu tibashikiriza imisi yose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu ni kuri Ijwi ry'Amerika 104.3 FM Kigali. Mu Burundi mudukurikiranira kuri FM 94.9, 94.5 kandi mushobora kudushikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri Facebook wezi tatu radio yacu VOA akadomo kome. Uyu ni mwanya wa cha kiganiro Ntorere Kazoza mu gikurikire.
Ntorere Kazoza
Jerome Niyonzima ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ikiganiro Ntorere Kazoza. Ikiyago cha politike mutegurirwa na studio Ijambo. Ikiyago cha politike Ntorere Kazoza uno munsi tukaba tugiye gushimikira uko umutekano muri komine Mukike imwe mu makomine yaranzwe n'inyerekano mu bihe by'imbere y'amatora. Uno munsi tukarabira hamwe ivyumviro vy'ugwaruka go muri komine Mukike kuvyerekeye itsimbatazwa ry'umutekano.
Bega yemwe kukidufuza Ereka turi bene mukabumwe Turakenye yekoko twiamenyo yabatwenzi.
Reka tudatevye duhi jambo Krisi Munezero.
Komine Mukike iri mu makomine y'intara ya Bujumbura yabayemo imyerekano ubihe byegereje amatora. Abenshi mu bayitaba bakaba barwaruka. Uyu munsi inyuma hafi y'umwaka haravugwa abitwaje ibigwanisho batazwi bagisibije na cyane cyane mu busuma bw'imihana no mu micungararo. Uretse n'ivyo, ubutembereye aho muri komine ya Mukike bugorovye arabona imigwi y'abasirikare batari bake batembera mu mitumba iyo komine. Imbere yuko duhi jambo ugaruka gwahi Mukike twagira tubanze tubashikane ku rubaho ni muri komine Gisozi mu ntara ya Mwaro ku mahwane ya makomine atatu Mukike Gisozi hamwe na komine Mugamba y'intara ya Bururi. Abadandaza baho ku rubaho baraherutse gutegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho bamwe bakavuga ko boba bari baje bavuye muri Mukike abandi bati ni muri komine Mugamba. Studio Ijambo ikaba yarungitse mugenzi wacu Terence Manirakiza.
Baramurashe kora mu kabari none n'amahera bakabatwaka twe ntayo twashobora kuronka yarashwe n'abantu baje kwiba ikiyange ikiyange.
Uyo ni incuti yuherutse guhura n'abantu bitwaje ibigwanisho bamusanze aho adandariza kubera metero nka bitanu uvuye ku muji wagenda hafi yaho bita kurubaho. Ako karere ngo karabangamiwe n'abantu bitwaje ibigwanisho biba imihana abadandaza eka mbere n'imiduga irengana bugorovye. Mu bitero bikomeye byakozwe n'abo bantu bitwaje ibigwanisho twashimye kugaruka ku badandaza baho kurubaho bibwe hari ku itariki 12 z'ukwezi kwa kabiri. Uyu mudandaza aradukira ku mayange uko vyamugendeye muri iryo joro.
Basambuye amatafari barasambura barinjira baratwara amahera atari make tuba tumaze iminsi tudandaza kuri kwa gatanu kuba tandatu kwa Mungu menshi amahera atari make baratwarana n'inzoga no umukozi aragombye kubyuka tubanga ati twumva twugaranye turugurura bika.
Uyu munsi ibikorwa birabandanya aho kurubaho ariko rero ngo n'ubu umutima nturi munda baratinya kugirirwa nabi.
Nk'ubu kubera izi ngorane ziri hose mu bisanzu nta muntu agitekana ntitunakidandaza mu bisanzu ntitudandaza neza kubera izi ngorane z'umutekano muke.
Twe ntavyo tumenye kuko iyo twumvise hari umutekano muke tushya twugaje yatugenda
twe ngaha twaba dutanga sa 5 ijoro sa 4 gusa mu muntu yagiye yashitse ubu sa 5 hamunhari wakingana na ikatandaza.
Abanya gihugu ngo ntibaheza ngo bamenye iyo ababateye bazanana ariko bamwe bagakeka ko bashobora kuba baca muri komine Mukike canke mu cungararo ya komine Mugamba. Abanya gihugu bakemeza ko kenshi umutekano muke uboneka mu gihe abajejwe umutekano babinjiye mu mitumba
nkabo bagwanye bahuye n'abasirikare cyangwa police rona nkuko aba bari ngaha kandi batagiye no muri ivyo batanabize hagacaza nk'imodoka y'igipolisi naho abaciye nk'umukomiseri agacangaha ahaciye no kuvuga uwo bihuye namba ari umwana kiri mutonya n'atabazi namba bacha bapakira bakabatwarira
bagasaba ko igitigiri cy'abajeje umutekano cyo kongerezwa kugira bizere ko ubusuma n'ubwicanyi bwaho hantu butosubira
ikiyago
muheto amahoro
sijyo ijambo
mushinge wo gushira hamwe.
Ikiganiro ni Ntorere Kazoza. Nkuko mwavyumvise, turiko turaganira ku ruhara rw'urwaruka mu kugarukana amahoro n'umutekano muri komine Mukike. Ubu naho reka dushike muri zone Mayuyu aho muri komine Mukike twayaze n'urwaruka ruhurikiye mu migambwe FNL, CNDD FDD, Uprona, Imuhari w'ingendanyi hamwe na Croix Rouge. None muri komine Mukike hahitiye amaki.
Wisanzwe ibihuha vyari imbere amatora gihera mugo kubera ko ugwaruka rumwe rumwe twagiye turacisha ko tukigishanya iyo turi mu mirimo itandukanye turavye yuko atanyungu birimwo gusubiranamwo atakina kimwe byo tuzanira ivyo byavuye biduhicirwa turabireka turumvikana twese tuja hamwe ubu turi mu umwe tukagirana inama hamwe twakurana akazi hamwe ndetse n'igikomye tutabarira hamwe tukavugana kugira ngo ntihagire umwase yoduca mu cyaho
twanze tubaze tuti ahi wacu akahitiye byari byifashe gute
murakoze cyane ahi wacu dufatiye imbere y'amatora mbere je niho no shishikara cyane niho mbona hari hashushe kugwaruka hari abantu ngira ngo sinzi sinobita abansensa kuyoze barambabarira kuko batwigisha ibintu ama natwe twagiye mu ibarabara turafata ibihiri turugara amabarabara tuyo mu bisanzwe nari nsanzwe nkunda guhura n'imihari mugabo muri iyo mihari twaca tubona ugwaruka rwinshi twaronka kajya kubakwega duti iyi nzira ntishika beshi baratwumviye ni nacyo gituma mu mvubu oye ubu havugwa inagahingwe n'ukuri haragendwa naho dufite icyeyi beshi baza bahatinya na twebwe nyine twari itinya ubwacu ukabona ko uvuye ngaho ukashika nka ku birometero nka 10 ukumva ubwoba wibaza kuhura n'abagira umutekano bashobora kugira nabi kandi bakwitiranije n'ukuri umuntu uvuga yuko ico gihe imbere y'amatora ntihari horoshe n'imirimo imwe imwe haba ku makomine haba ku mashuri byose byarahagaze bihagaritswe n'ugwaruka bitwaje ubuhiri gusa ntamuho bari bafise
mumbwire mbega mu bihe by'amatora hoho n'inyuma y'amatora haravuzwe hamasase byari byifashe gute
je ndi kandi kumana Dominique nkuko bagenzi banje bagiye bavuga imbere y'amatora hari habi cyane harabaye mu manifestation baraje mu barabara guruhagaragwa arabaye mu mabarabara ikomine yacu yatakaza ibintu byinshi cyane isoko ntiyarema neza hari ubwoba bwinshi no mu banyagihugu
urutaja mu ibarabara gogo kwabari mu bururi mu biki
bo hari abayikumira muhira cyangwa bakikora ikoba byabo cyanke hariho bakaguma bajya hamwe bakavugana ibibega hanyuma hagwa ntikwigize rushamirana ngo ruje hagati rushamirane bo inyuma amatora heze niyo byagiye kuza cyane cyane batagurasana ariko ntitwuvuga ngo abo bantu barasa twarababona ni masoro yavuga mu ijoro tukavyumva gucyo nta n'umuyoza y'imango je nababonye ngo baraca ntibaraba ikana na kimwe twabona twavyumva mu ijoro turi mu mihana
aha imukiki haravuzwe impoho amasase n'ibindi bintu biturika bitera ubwoba kumbe umutani umenyereye
hari mu gihe cy'amatora nyuma yayo twe twumvise amasase umuntu yarabonda hari amakarinde yakubuca ko keshi byavuga mu ijoro ku murango ntabyo twigira tubona
ko ni hari muri imwe bwe nyine ugaruka ko ngaha
aya aya no kuri ariko ntacyo twamenye bo nka jiwe ndabye ahumba abatubane ndibaza ko atagwaruka gwarimo kuko ni gihe cimye yerekano basanga bafise ubuhiri Changa mawe na ngo baba fisi.
Uyu munsi naho nyene abantu baravuga bati nimukike nubu kumva ngo hari abantu baringanye bitwaje nkoho canke batera ubwo.
Shewe nkuko ndabyumva ndavyumva nk'ibihuwa kuko nk'abo bantu bavuga nta muturabona twebe ngahe mukike. Kesha uba ko baza mu ijoro arabo bavuga ko arabasoma kuko ngahe amaja hafi nyatwa ngahe mukike nta baraza ngo nga bari mu mabutike y'abantu umuntu bakibaje ko umuntu kumwe babanze ko bafise nk'amahera bahagenda bakamwiba mugabo nabantu baza ari nk'abanga usanga bashika nka batanu umwe ukumva ko ari umwe yabafise nk'uwo ari umuntu umwe twovuga yuko yo twari nk'ikirobere wara nk'abasoma niko tuba tubyi baratwebwe
nagira ndababaze umuntu arabye makuru amaze igihavugwa baravuga bati aha mu micungara rushika hariya mwijenda hose kwibara baraje igisozi n'ahandi hose bavuga bati hari abantu baje bariba hari abantu baje baratera mwibara barabantu bari kurarengana bakavuga ati abo bantu tubaravye baje bazana ni mukike
je nitwa Ndayikeje Alex mu bisanzwe ngaha muri komune yacu ya mukike ivyo bintu vy'abantu bagwana ntivyigeze ugaruka rubijamo gusa hari abantu baja kwiba nkuko ba mugenzi njagira bivuga baja kwiba mu mazu bakurikiye umuntu afise amahera cyangwa botike bajya afise amahera hama hakaba nabandi bagomba twofata yuko ari nk'abatoba tukavyumva hirya yacu bavuga mu radio
cyewe nitwa Kabondo Lucien ndumuvuka komine iyo numvise yuko bari ko baravuga ko hari abantu bagiye gutera hanaka bakavuga ko baje bavi mu kike jewe birambabaza nkaririra munda nkarira tawe ndayaha kuko ni gitutsi gihambaye cyane ubwacu tutangura gusuzumana kandi turazinanye iyo dusuzumanye tukabona nakaraha nakaraha nakaraha hamukaza bumva ngo abanyamukike bateye aha urumva ko niceye kandi rero icyo ceye kugira kituve ko kumva repete ngira ngo Imana izodufasha ukuri kurateba mugabo ndowutari kuraje habona jeharageze igihe ndabwira musitani ndi mu gutanga indangamuntu azararaba abo biyandika ko ari abanyamukike kuko hari usanga bapfuye ahandi ari nk'abakozi akava nk'ingozi cyangwa ikaruzi akora ino agacaza kurondera karangamuntu babafatira hariya n'umunyamukike icyo ni cya gitutsi kandi icyo kintu musitani yadukundiye aragidukorera abaha indangamuntu bose ubu uye babanza guca ku mukuru w'umutumba akabaho rwandi kuko baba aho hantu abazi n'itangazo yaciye rimanika
nitwa Ndwese Diodone jeyo numvise ariko baravuga yuko abantu bahungabanya umutekano bava muri mukike biramba badacane kuko iyo turiko turabiraba nk'abantu kenshi bo muri mukike naho mutamuzanye n'abantu benshi muramenyana ahantu bamwe bamwe musamumenyeranye aba bajene benshi muramenyana kubera murahurira ku mashuri murahurira mu bintu bitandukanye mukamenyana urashaka kumenya ati naho yaba ni muri ibi nuko kaya bari muri ibikorera muravugana benshi mamuzi nanye ugacyo usanga abo bantu niwe ntabwozi muri abo bavuga ugacyo usanga muri abo nta muntu umwe umenyamo usanga ibyo bintu ucavuza komine kuvanga n'abanyamukike nko bashaka kuvuga ngo bava mukike mukike ari mukike umusozi mukike uri hariya aye mukike uhona uhaza mugamba na mukike usanga ngo bava mukike basanga si mukike komine kwa musozi ushobora kuba uri no muri mugamba ushaka kuvuga wava muri mugamba uhaza muri mukike kuko ngo umutekano muri mukike ntawe ubimenya abantu ko ntawe urabamenya n'ubwo ushika ubuye
aha uko twahabonye na cyane cyane ku migoroba turasanga abajeje umutekano babwicwe duvyumva gutega Dominique
ugiye kuba abajeje umutekano barabongereje ni byiza cyane kuko iyo bimaze kuvugwa ati turabona ko ari ibimenyetso by'umutekano muke na cyane cyane urabona iyo byagiye biravugwa byarashitse ngaha muri mugamba byashitse ngaha muri mugamba aye barashika barayi bakaja kwiba bakagira mu ijoro bakiba kubadanaza mu bakarasa insati zikaziravuga aho muri mugamba gacavuga ati nyabuna abantu baduterava muri mukike ati nacyo gitumwe n'abasodino babakwije bakaza ari beshi kuko muri mugamba bavuga ati bava muri mukike badutera natwe tukavuga tuti abo bantu muri mugamba bashavuga ati reka rero kubazinye abajeje umutekano bakwiye tikaba barabe abanye abo bagwanyeho bariko ndazi ko n'ukuri vraiment twe twarashimye kubona barabazanye baducunge hamagaruke umutekano ugaruke nkuko vyari bimeze
urakoze Christy Munezero n'ugwaruka mwariko muraganira ku vyerekeye umutekano muri commune mukike mu ntare ya Bujumbura reka nshimire nawe wahisemo gukurikirana ntorere kazoza cuno munsi Jerome Nyenzima nti muronige mu banyu no mu vyanyu naho butaha
cyari kiganiro ntorere kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora
Umatora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Bagenzi mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umwanya niho bigarukiye turabashimiye mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica ku ijwi rya Amerika kuri micro mari kumwe na Aloise Bigirimana Fatumasi Karala niwe yadufashije gutunganya ibiganiro murakoze mbira umunsi mwiza.